Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano i Washington DC kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije inshuti mwese, ugakeye neza, ikaze kuri radio yanyu.
Zone Kanyosha nta ngorane nini z'umutekano yigezikira, bikaboneka rero yuko ari abantu bari bafise intumbero yo gushaka kwerekana ko no muri Zone Kanyosha hari ikibazo cy'umutekano.
Uyu ni muganga Jean Bosco Girakushaka, umwe mu banyagihugu batuye mu Kanyosha muri Bujumbura. Aravuga ku bantu baza guteza umutekano muke mu karere kabo nyuma y'iyicwa ry'undi muntu mu ijoro ryo kwa kabiri. Iyi nkuru ku kibazo cy'ubwicanyi kimwe n'izindi zirimo uruzinduko rwa Papa Francisco muri Afurika n'ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe turazigarukaho mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tubagezaho izo nkuru ariko, Haroyezi Bigirimana hagiye kubanza kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Haroyezi, waramukanye Imana.
Baramutse Jeanine, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Tuyahere aya makuru muri Tunisia. Umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste wariyemereye ko ariwe wasambuye ukoresheje kibombe bisi yarimwo abacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu cya Tunisia. Icyo gitero cyahitanye abantu 12 mu itangazo washikirije kuri internet ejo ku munsi wa gatatu. Umuhari wa Eta Islamiste umenyesha ko uwitwa Abu Abdal Abdullah al-Tunisi ariwe yinjiye mu mpisho muri iyo bisi abona guturitsa ico kibombe. Iyo bisi ariko iragenda ku mugwa mu mugwa mukuru Tunisi wa Tunisia. Ministre w'intwaro yo hagati wa Tunisia yamenyesheje ejo kwa gatatu ko ico kibombe caturitse capima ibiro bishika 10. Igihugu cya Tunisia camenyesheje ko cugaye urubibe gihana na Libya mu kiringo cy'imisi 15 mu ntumbero yo gukinga ibindi bitero. Abategetsi ba Tunisia bamenyesha ko abanyatunisia baharugwa mu bihumbi bajabutse mu bihugu vya Libya, Iraq na Syria kwifatanya n'umuhari wa Eta Islamiste. Mu gihugu cy'Ububirigi amashuri n'ivyo kwiyunguruza bakoresheje amatere n'ivyo mu gisagara cha Bruxelles byarasubiye gutangura ejo ku munsi wa gatatu. Byari bimaze iminsi shikine vyugaye ku mvo z'umutekano bivanye n'uko inzego z'umutekano ziri mu ruhigi rw'abakora ibikorwa by'iterabwoba inyuma y'igitero cyabereye i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa kuwa 13 z'uku kwezi. Ariko naho biruko igipolisi kiguma kirikanuye kuko biteze ko hashobora kugabwa ibitero by'iterabwoba umwanya wari wose. Abategetsi bamenyesha ko ingingo zafashwe zo kugara amamangazini amashuri n'uburyo bwo kwiyunguruza zohagarikwa ku munsi wa mbere mu gihe atakindi cyo kwaduka. Abapolisi 3 barongerejwe mu gisagara Bruxelles kugira bafashe gucungera umutekano mu mashuri. Muri Afghanistan igisirikare cha Leta Zunze za Amerika kiriyemerera ko cihenze mu kugaba igitero cy'indege ku bitaro by'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières vyikunduze muri Afghanistan. Igitero cyabaye mu kwezi guheze. Igitero cyahitanye abantu bashika kuri 30 bagizwe n'abaganga hamwe n'abagwayi nk'uko amatohoza yagizwe n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika abimenyesha. General John Campbell arongoye inteko za Amerika n'iz'igihugu bifatanije kugwanya umwansi muri Afghanistan yamenyesheje ejo kwa gatatu ko igisirikare cya Afghanistan cyasavye inteko za Amerika kugaba igitero cy'indege ku nyubakwa bakeka ko yarimwo abagwanyi b'abatalibani. Ariko indege y'igisirikare cya Amerika yari henze ica itera ibitaro by'abaganga batagira imbibe byari ku metero 450 yaho hantu. General John Campbell aremera ko ryabaye ikosha rikomeye cyane. Mu gihugu cya Turikiya naho ministre w'imigenderanire n'ayandi makungu w'Uburusiya Sergei Lavrov yamenyesheje ko kubona Turikiya carakoroye indege ya gisirikare y'igihugu c'u Burusiya ari agasomborotso gakomeye cyane. Ariko Sergei Lavrov yamenyesheje ko Uburusiya butagiye kwinjira mu ntambara n'igihugu ca Turukiya. Ati ivyo vyabaye bizotuma Uburusiya busubira kwiheza neza imigenderanire bufitaniye n'igihugu ca Turukiya. Lavrov yarahagaritse urugendo yari yategekanije kugira muri Turukiya, ariko amenyesha ko yaganiriye na mugenzi we wa Turukiya bamwemerera ko bazohura muri Misiri mu minsi iri imbere.
Urakoze Haroyizi kuri aya makuru. Inshuti zacu, ubu murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi gahunda ya radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu, no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Mwatugeraho ariko mukoresheje nanone na email yacu radioyacu@gmail.com. turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, no kuri Facebook ndetse no kuri Twitter mukoresheje ijambo Radio Yacu ni ijambo rimwe. Kuri Ijwi ry'Amerika tuyakomereza mu karere k'ibiyaga bigari. Inama idasanzwe y'abaminisitiri mu Rwanda kuri uyu wa gatatu yemeje gusaba Perezida Paul Kagame gukoresha kamarampaka cyangwa se referendum ku itegeko nshinga. Edi Rwema hadufitiye inkuru ikurikira.
Iyo nama yari iyobowe na Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi, ivuga ko ishingiye ku byo igihugu kimaze kunyuramo, ibimaze kugerwaho n'ejo hazaza h'igihugu, yasabye ko Perezida Kagame atumiza kamarampaka ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. Ibi bibaye nyuma y'uko Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi itoye yemeza uwo mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. Abaturage nibaramuka bemeje iryo tegeko, rizakomorera Perezida Paul Kagame kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ingingo yabaye ishingiro ryo kuvugura itegeko nshinga ni ingingo y'101 itegeka ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza mande 2. Ni nayo ngingo rubanda rwahereyeho rusaba ko yahinduka Perezida Kagame akongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Mu kiganiro aherutse guha umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Bwana Jean Pomusen Sindikubwabo ukuri komisiyo ya politike muri Sena, yavuze ko mu gutora uwo mushinga bubahirije ibyifuzo bya Rwanda. Twabibutsa kandi ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ryari ryatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga gisaba ko igikorwa cyo guhindura ingingo y'101 gihagarikwa. Iryo shyaka ryaje gutsindwa urwo rubanza ryaregagamo leta. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege wasomye umwanzuro w'urukiko yisunze ingingo z'amategeko, yavuze ko imbaga y'abanyarwanda ariyo ifite ububasha bwo gutanga ubutegetsi no kwihitiramo uko itegekwa binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Profeseri Rugege yavuze ko igihe abanyarwanda bahisemo guhindura itegeko nshinga ntibyafatwa nko kubangamira amahame ya demokarasi nk'uko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ribivuga, ahubwo ngo kubabuza kurihindura nibyo byabangamira amahame ya demokarasi. Nyuma yo kutishimira icyemezo cy'umucamanza, Bwana Frank Habineza uhagarariye Democratic Green Party of Rwanda yatangaje ko bagiye gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame akamaganira kure ibyo guhindura itegeko nshinga.
Tuve mu Rwanda tujye noneho mu Burundi. Polisi y'u Burundi yemeza ko abantu batatu haribo bishwe kwa kabiri mu duce twa Nyakabiga na Kanyosha, ko abapolisi batatu bahakomerekeye. Polisi kimwe n'ababyiboneye basobanura ko ibyo byabaye mu gihe abashinzwe umutekano bari bahanganye n'abantu bitwaje intwaro. Evariste Nzikobanyanka ni wakurikiranye iyi nkuru hari Bujumbura mu Burundi.
Umunyagihugu umwazwe ku izina rya Desire aba muri quartier Kigwati yarasiwe ku rubibe rw'amakartier ya Busoro na Kajiji muri zone Kanyosha ya komine Muha. Abamurashe ntibamenyekanye, nk'uko bivugwa n'ababa hafi yaho uwo muntu yarasiwe. Batashimye kuduha amajwi kumva z'umutekano, ariko babwiye Ijwi rya Amerika ko hari igihe cy'isaha 3 z'ijoro zibura iminota mikeyi, kandi ko n'abajejwe umutekano bashitse baca batwara icyo kiziga. Abo banyagihugu baterwa amakenga n'ingene muri ako gace hari hatekanye kuva inyuma imyerekano bababazwa n'ingene mu kiringo cy'indwi zitatu gusa hiciwe abantu 12 umustanderi wa komine Moha asangiye amakenga n'abarongoye baba mu makartie ya Busoro na Kajiji muganga Jean Bosco Girukushaka avuga ko abaza gutera umutekano muke mu Kanyosha baza bava handi Boba wafise intumbero yo kuhadurumbanya kugira berekane ko atamutekano harangwa
mu gihe zone Kanyosha yamye itekanye kuva muri bino bihe nabijya bihe byagiye birabamwe kacagari zone Kanyosha ntangorane nini z'umutekano yiketsikira bikaboneka rero yuko ari abantu bari bafise intumbero yo gushaka kwerekana ko no muri zone Kanyosha hari kibazo cy'umutekano
ingingo zo gutsimbataza umutekano muri two dushe twa Busoro na Kajiji zigiye gufatwa vuba nkuko bishikirizwa na muganga Jean Bosco Girukushaka arongoye komine Muha
ubu guhereje twaratanguye kongereza ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi ahari bake turabongereza kugira abashobore kuza barakizura ntagire inkozi y'ikibisubira kuduca mu ryahumye
muri zone Nyakabiga ya komine Muka aza kwibara rya gatandatu muri Nyakabiga kabiri abantu babiri nibo bahasize ubuzima igihe bitwaje ibigwanisho batana mu mitwe n'abapolisi b'igihugu ubunywero inzu yibaziro hamwe n'inzu yidandarizo zarahiye biratokombera nkuko tubibwirwa n'uyu munyagihugu yari mu micungararo
twebwe twari dusanzwe turi ngaha mu nzu umva amasasa yatangwe kuvuga amasasa yaravuga tukaguma turi mu nzu hanyuma niho mu nyuma twumvise bigumya biturika balalasa magrenade akaragwa hanyuma kumva ariko barakoma induru ngo nimusohoke kumuriro amatuca turasohoka
icegera cy'umuvugizi bw'ipolisi cy'igihugu yemeza ko mu masasu yumvikanye mu Nyakabiga ya kabiri mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri hasize ubuzima abanyagihugu babiri yise inkozi z'ikibi n'abapolisi batatu bakomeretse muyize nkuru nziza amenyesha kandi ko igipolisi cy'igihugu gifashanije n'abanyagihugu cagunduye urupango rwo muri quartier Kajaga ya komine Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura abanyamahanga bahaba bateye amakenga muyize nkuru nziza yatumenyesheje ko amatohoza y'igipolisi yamaze kuba yerekanye ko abanyamahanga baturuka mu gihugu cha Bangladesh kandi bari bafisi ibaranga vy'amagendo baronkiye mu gihugu cha Afrika y'Epfo umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko amatohoza yihuta yatanguye kugira hamenyekane icagenza abo banyamahanga mu Burundi ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi Uburundi bwifatanije n'amahanga gutangiza ku mugaragaro iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi hakorerwa abakenyezi ibirori byaraye bibereye muri komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba mu magambo yahavugiwe hagaragajwe imibare yerekana uko ihohoterwa ry'umukenyezi rihagaze mu Burundi Fidelite ishatse adufitiye inkuru irambuye
Ibyo byabereye kuri stadium mu Kayogoro buramatari ntara ya Makamba gade ni ukuri mu ijambo ry'ikaze yahaye ari bavyitavye yatanze ibiharuro byerekana ko mu ntara ya Makamba abakorerwa abakenyezi yibonekeza
ibiharuro rero dufise birerekana ko abakenyezi n'abigeme bakorerwa amabi ari benshi aho kuva uyu mwaka utanguye gushika uku kwezi kw'icumi abashurashujwe ku nguvu mu ntara yose ya Makamba twatugeze ku gitigiri cya 46 bitegire byinshi tukabibona cyane cyane muri komine Kayogoro ayo turimo n'umunsi na komine ya Nyanzarake amabi asinzikaza umubiri nibitege bishika kuri 50 numwe abakorewa amabi asinzikaza umutima nibitege bishika kuri 60 abakorewa amabi asinzikaza amatungo y'umuryango nibitishika kuri 79 abishwe ni babiri
kugwiyeho igihugu ubushikana byo gatakazi na muntu imibano y'iterambere idakumira butanga ibihano byerekana ko mu mwaka w'2014 abakenyezi bahuye n'amabi bangana 10,000 Joseph Butore cega cha kabiri cy'umukuru w'igihugu nawe nyine yagarutse ku bitigi by'abakenyezi bamaze guhohoterwa mu no mwaka turimwo w'2015
uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi naho kigohumura cyari kimaze kwakira abantu 1,600 bakorewe ayo mabi muri bo hakaba harimwo ab'igitsina gore 1,031 n'ab'igitsina gabo 143
muri ibyo birori nyene hariho umukenyezi yashinze intahe ku mabi bahuye
narakize amagorwa hewe n'umugabo hewe n'umuryango uwampamvya niwe yankubita uwundi wese naho nakoma induru atanu mwagira ati ewe fakira iyo saha ndibaruka umwana w'umukobwa haga sume na rose haga sabu ni na rose inzali lagomba kuni chira mukiriri hani manda kenya nda chingero daftaru wakaviri wabda kundi ati none honda kutugize mukungu vita mugenzi wanje akangu vita yafukiri ya mumaso amenyo arakoroka harabaho uguhahamuka aho najyama wasanga amoso ti yuzuye hasi ariko arajojoje
icivugo cuno munsi kikurikira amahoro arama atangurira mu ngo agasasagara hose umushikiranganje ajyo gatakazina muntu mibaye itambere takumira Martin n'ivyabandi wahamagarira abagabo n'abahungu kuvavanura n'ingeso ihotera abakenyezi
usabye abagabo n'abasore guhindura ingendo twirinde gukorera babi abakenyezi n'abingeme abo bari bose kose mumenye yuko iyo umukenyezi akorewe amari numushire mu gishingo c'umuvyeyi wawe mama wawe numushire mu gishingo ca mushikawe numushire mu gishingo ca muvyarawe numushire mu gishingo c'incuti yawe
Joseph Butore cegeye cha kabiri c'umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije yavuze yuko amabi akoregwa abakenyezi bagiye kuyagurukira hakoresheje uguhana
itegeko mpanabyaha ryarasubiyemo hashigwamo ibihano ruhasha kubagiriwe n'icaha cyo gushurashuza ku nguvu mu ntumbero yo kurandurana n'imizi amabi afatiye ku gitsina nta mvo nimwe ishobora gutuma ibyo bihano bigirirwa ikigongo uwagiriwe n'icaha ategezwa kumara umunyororo yaciye itegeko ruhasha ryo gukinga no kugwanya mabi afatiye ku gitsina riramaze kwemezwa n'inamashikiraganje ubu rikaba rigeze mu nama nshingamateka kandi turizeye ko rigiye kwemezwa vuba kugira ngo rifashe mu kurandurana n'imizi ako karanda gahohotera agateka k'abakenyezi n'abigeme kakanababuza kugira uruhara ruboneka mu iterambere ry'ingo zabo n'igihugu
ibyo birori byitabwiye n'abantu batari bake harimwo umukuru w'inama nkenguzamateka muri ibyo birori nta muzungu n'umwe twahabonye Mukayoga mu ntara ya Makamba fidetishatse juri ya Amerika
Kumakuru hareba Afrika y'Iburasirazuba yaraye iteye utwatsi u Burundi bwasabye ihagarikwa ry'abadepite babwo bane Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi Pascal Nyabenda yari yandikiye ubuyobozi bw'Inteko Ishinga Amategeko ya Afrika y'Iburasirazuba EARA iyobowe na Dan Kidega asaba ko abadepite bane bahagarariye icyo gihugu bakurwa mu myanya yabo nyamara amategeko agena uburyo abadepite batakaza imyanya muri EAR abo badepite ni Frederic Ngenze Buhoro Martin Duwimana Yves Nsabimana na Jeremy Ngendakumana bo mu mashyaka ya CNDD FDD UPRONA na FRODEBU depite Kidega uyobora EAR yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa mbere ko yashyikirijwe ibaruwa ihagarika abo badepite abimenyesha abo bireba bose barimo n'ubuyobozi bukuru bwa EAC umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ari nabwo bafite ijambo rya nyuma ku bikorwa by'uwo muryango avuga ko EAC yamusabye kuganira nabo bafatanije kuyobora EAR bagafata umwanzuro ukamenyeshwa umuyobozi w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi na EAR muri rusange Depite Kidega avuga ko yashoboye kwicarana na bagenzi be bagasanga amategeko agenga iyo nteko agaragaza uburyo bushobora gutuma umudepite atakaza umwanya butandukanye n'icyo u Burundi bugenderaho Kidega yavuze ko yamaze kwandikira mugenzi we Pascal Nyabenda uyobora Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi amumenyesha ko umwanzuro bafashe utajyanye n'amategeko kandi ko yiteguye kujya i Bujumbura kugira ngo baganire kuri ibyo byemezo ku banyamuryango bane ba EAR Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dukomereza noneho ku ruzinduko rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi muri Afurika. Papa Francisco azagera muri Uganda kuwa gatanu. Uganda ni igihugu gifite abayoboke benshi ba Kiliziya Gatolika ugereranije n'ahandi ku mugabane wa Afurika. Uruzinduko rwa Papa ruzahurirana n'isabukuru y'imyaka 50 ishize abahowe Imana 22 b'Abaganda bashyizwe mu rwego rw'abahire. Eric bagira ubusa abafitiye ibisobanuro kuri inkuru
Abakozi bageze ku myuzo ya nyuma ku myiteguro yo ahantu hatagatifu ina mugongo muri Kampala Nukubera kwa abantu bagera kuri miliyoni ebyiri bitezwe kuba bahari kuri uyu wa gatandatu bakira umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis. Reverend Vincent Rubega, umuyobozi wa kaminuza, aravuga ko hari hamwe mu hantu hatagatifu h'ingenzi hidini Gatolika ku mugabane wa Afurika. Rubega akomeza avuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abakirisitu bahagendera buri kwezi kwa gatandatu bibuka bahaguye. Mu gihumbi 1886 abakirisitu 22 bo mu idini Gatolika bishwe n'ubwami bwa Buganda bazira ko banze kuvirira ubukirisitu bwabo. Mu gihumbi 1964 Papa Yohani Paulo wa gatandatu yagize abahire wo muri iryo tsinda. Nanone nyuma y'imyaka 50 umukuru wa Kiliziya Gatolika azaboneraho umwanya wo kwakira ikimenyetso. 40% by'abanyayuganda basengera mu idini Gatolika n'umwe mu miryango migari ku mugabane wa Afurika. Abanyamuryango ba Kiliziya bari hanze ya katedrali Rubaga. Kiliziya imaze igihe kuruta izindi, baravuga ko uruzinduko rwa Papa Francis ari umugisha. Uru ni uruzinduko rwa gatatu rw'abapapa kuri Uganda. Ebyiri zabanje, rumwe hari mu 1969, urundi mu 1993. Abacururiza ku mihanda cyangwa se abazunguzayi baravuga ko ibyishimo byo byigaragaza kandi ari byiza ku bucuruzi. Umushumba mukuru wa Guru John Baptiste Odama yavuze ko uru ruzinduko rwa Papa Francis rubaye igihe cyiza. Uganda yitegura ibihe bidasanzwe by'amatora azaba vuba aha muri 2016. Abayobozi ba Kiliziya Gatolika ntibashobora kuvuga mu by'ukuri ibyo Papa zibandaho muri Uganda, ariko ikibazo cy'ubusumbane hirya no hino ku isi cyo cyahindutse kimwe mu byadashobora kwirengagiza. Abanyayuganda baravuga ko bategerezanye igishyika ubutumwa bwa Papa.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umunsi wa kane ugira kane mu kwezi kw'11 ni umunsi w'ugushima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Thanksgiving mu rurimi rw'Icyongereza. Uwo muco n'umuco wa kera cyane watanguye igihe Abongereza ba mbere baza kugerera mu karere ko muri Amerika yo mu buraruko mu kinjana cy'17 bahimbaje umwimbu wa mbere wagenze neza mu gushima kuba barashoboye gusimba amakuba mu gihe cy'igikonyozi gikomeye cya mbere. Umunsi w'ugushima witwa Thanksgiving mu rurimi rw'Icyongereza uba mu gihe cy'imbere y'ubukanye, ukaba ufitanye isano n'iminsi y'uguhimbaza umwimbu mu bindi bihugu n'iyindi mico, nk'umunsi witwa Chung Tu mu gihugu cya Vietnam na Homowo mu gihugu cya Ghana. Yamara kubera ugukorana kw'imiryango aho ifungura dendon ikarorera inkino n'amadefile, hari ikintu kuri uwo munsi muri Amerika kibutandukanya n'ahandi. Uwo munsi ni tariki zine z'ukwezi kwindwi igihe Amerika yibuka intaha yo kwikukira. Ni umunsi w'akaruhuko mu gihugu ku Banyamerika bose, aho bahurira ku bintu bimwe bitaravye idini, ivyiyumviro vya politike canke ubwoko bwabo. Ni igihe kandi ku Banyamerika gukubita agatima mpembera ku mwaka uburangiye no kwiyumvira kazoza. Mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo mu karere ko mu buseruko bw'Uburayi, mu karere ko mu buseruko bwo hagati no mu karere ko muri Afrika mu burengero, ivyo bibazo biri mu vyiyumviro vy'abanyamerika ku munsi w'ugushima wa Thanksgiving. President Abraham Lincoln yatangaje icese umunsi wa mbere w'ugushima wa Thanksgiving mu gihe ibihe bitari byoroshe na gato bisa n'ibihari muri iki gihe. No kuvuga ico gihe ingwano yari hagati y'ubumanuko n'uburaruko bwa Amerika. Yamara abanyamerika cyo kimwe nk'abakurambere babo b'abakoloni n'abantu barangwa n'umwizero muri rusangi. Bari kumwe n'abagenzi n'imiryango yabo muri iki gihe nko muri kahise, barahimbaza umunsi w'ugushima imihezagire y'ubuzima bwabo n'umuhango wa kazoza mu gihugu kirangwa n'ubwigenge.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tanga igitekerezo kuri radio Ijwi rya Amerika. Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko igiye gusubukura ya gahunda mukunda cyane yo kubaha urubuga mugatanga ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa Facebook, maze natwe tukabitambutsa mu makuru yacu ya saa moya n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Abo mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi ku isi, mwadushakira ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ari Louise Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Mu gihugu cha Tunisia, umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste wariyemereye ko ari wo wasambuye ukoresheje ikibombe bisi yarimwo abacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu cha Tunisia. Icyo gitero cyahitanye abantu 12. Ministre w'intwaro yo hagati wa Tunisia yamenyesheje ejo kuwa gatatu ko icyo kibombe caturikiye iyo bisi cyapima ibiro 10. Igihugu cha Tunisia cyamenyesheje ko cugaye urubibe gihana na Libya mu kiringo cy'imisi 15 mu ntumbero yo gukinga ibindi bitero. Abategetsi bamenyesha ko abanyatunisia baharugwa mu bihumbi bajabutse mu bihugu bya Libya, Iraq na Syria kwifatanya n'umuhari wa Eta Islamiste. Mu gihugu cy'Ububirigi, amashuri no kwiyunguruza n'amatereni byo mu gisagara Buruseli muri icyo gihugu byarasubiye gutangura ijo ku munsi wa gatatu. Byari bimaze iminsi ishikine vyugaye ku mvo z'umutekano bivanye n'uko inzego z'umutekano ziri mu ruhigi rw'abakora ibikorwa by'iterabwoba inyuma y'ibitero igitero cabereye I Paris mu Bufaransa kuwa 13 uku kwezi. Ariko naho biruka igipolisi kiguma kirikanuye kuko bashobora kugabwa ko ibitero by'iterabwoba umwanya wari wose. Abategetsi b'Ubirigi bamenyesha ko ingingo zafashwe zo kugarama amangazini amashuri n'uburyo bwo kwiyunguruza zishobora guhagarikwa muri ambabarira ku munsi wa mbere mu gihe umutekano wobandanya umeze neza. Abapolisi bashika 300 barongerejwe mu gisagara Buruseli kugira bafashe gucungera umutekano mu mashuri. Muri Afghanistan, igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriyemerera ko cihenze mu kugabira igitero cy'indege ku bitaro by'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu Gifaransa. Ibitaro byari ikunduze muri Afghanistan aho hari mu kwezi guheze. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri 30 bagizwe n'abaganga hamwe n'abagwayi nkuko amatohoza yagizwe n'igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika abimenyesha. General John Campbell arongoye inteko za Amerika n'iz'igihugu bifatanije kugwanya umwansi muri Afghanistan yamenyesheje kuwa gatatu ko igisirikare cha Afghanistan casavye inteko za Amerika kugaba igitero cy'indege ku nyubakwa bakeka ko yarimwo abagwanyi b'abatalibani. Ariko iyo ndege yabo yari henze ica itera ibitaro by'abaganga batagira imbibe byari ku metero 450 yaho hantu. Muri Turukiya naho ministre w'imigenderanire n'andi makungu w'Uburusiya Sergei Lavrov yamenyesheje ko kubona Turukiya carakoroye indege ya gisirikare y'Uburusiya ari agasomborotso gakomeye cyane. Ariko ministre wa w'Uburusiya Sergei Lavrov yamenyesheje ko Uburusiya butagiye kwinjira mu ntambara n'igihugu cha Turukiya. Ati ivyo vyabaye bizotuma Uburusiya busubira kwiheza neza uko imigenderanire bufitaniye na Turukiya yifashe. Ministre Lavrov yarahagaritse urugendo yari yatekanije kugira mu gihugu cha Turukiya, ariko amenyesha ko yaganiriye na mugenzi we wa Turukiya bemeranya ko bazohura mu minsi iri imbere.
Urakoze Harwizi Bigirimana kuri inshamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira. Nikiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika ugukoroza imbanyi mu kinyegero kwa makwahitanye ubuzima bw'abigeme hamwe n'abakenyezi uko umwaka utashe ibihumbi 47 bigizwe n'abakenyezi hamwe n'abigeme barafa bivuye kukuva amaraso menshi adasubiritswa nkuko vyemezwa n'ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS ibihugu byo mu mugabane wa Afrika Amerika yepfo na Aziya nivyo bizimbere mu bitigiri by'abakenyezi nabigeme bahura n'ingorane zo gukoroza imbanyi mu kinyegero info nuko amategeko yavyo ahana bimwe bikabije umuntu amenyekanye ko yakorojinda ku bushake nkuko bivugwa n'ikigo The Alan Gottmecher Institute cyo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika iciyumviro cyo gukoroza inda mu kinyegero kiva ku bibazo bihanze imibereho y'abazibungenze aho twovuga nk'ubukene buhanza abigeme butuma babonako mu gihe boreka umwana akavuka ashobora kwicwa n'inzara ikindi ni gukumigwa mu kibano nk'uko abahinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu cha Hongria na Czechoslovakia bavyemeza ingwara zitandukanye zirakarira abakenyezi hamwe n'abigeme bakorojinda mu kinyegero aho twovuga niyo nonekara y'igitereko bishobora gutuma nyene gukoroza inda atagisubira gusama imbanyi yindi ngaruka ikomeye ni ingwara ya kanser yo mu gitereko canke ingwara yo kujojota nkuko bivugwa n'abahinga banonosoye ukuvura ingwara z'abakenyezi bo mu gihugu cha Canada tumenyeshe ko mu bihugu biteye imbere ugukoroza inda mu kinyegero kwagabanutse muri iyi myaka 10 iheze ugereranije n'ibikiri mu nzira y'amajambere ivyo bikava hani niko abakenyezi baho bakoresha imiti bahawe n'abaganga mu gihe mu bikiri mu nzira y'amajambere bashira imbere imiti kama nkuko vyemezwa n'ikigo The Alan Gottmecher Institute cyo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika nkuko muri ko muravyumva mu kiganiro cacu cuno musi tubabwira ibijanye n'ugukoroza imbanyi mu kinyegero n'ingaruka zako kuri mikro muri kumwe na jewe ala if irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira ngura ikiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutugira cokogwa kugira ngo abigeme n'abakenyezi nibakoroza imbanyi mu kinyegero ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro
nuko hoza haraba ama seminari yerekeye iyo ndoka rijanye n'amagara meza bakaza baramiriza yishise bagafuba bakoresha basaga kingirizo
nibaza yuko eta yoshiraho amategeko ahana uwihakanye imbanyi
mugihe babitwararitse bakabereka urukundo bakabereka ko batamenje nibashobora kuzikuraye
bo babwira nk'imiti batomira bafise nk'inda abavyeyi bokora ibiganiro n'abakobwa babo kugira ntibaje muri iyo ngeso ngo batwaye inda hama ngo batikoroze
umwana iyo yatwaye inda yoshobora kubibwira ababyeyi ababyeyi nabo bakabyakira neza niba muturubike
umukobwa n'umuhungu iyo bamaze kugwa nko muri iyo herere boca baje hamwe bagafuta umugambi ukungene bo kwitwareka muri ico gihe ntibaci baje mu bintu byo kuyumvira gukorora inda hajya bababisha
nk'abakobwa turakwiye kuza turirinda ivyo abahungu batubarira ko ari abahungu kenshi niho badushyiramo ibintu bibi
Agahinda ko mu mutima nimwe mu ngaruka zo gukoroza imbanyi mu kinyegero kubigeme hamwe n'abakenyezi izindi ngaruka zishobora gushika ni nkihahamuka ukwicuza bivuye ko bama biyagiriza ko bishe nkuko bivugwa n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndora gitsina bo mu gihugu cy'Ubwongereza ikindi gishobora kwibonekeza ni hungabana gibihe byo kuja mu butinyanka hamwe n'ububabare burenze bwo mu gihimba cirondoka mu gihe asubiye kurang ngura amabanga mpuzabitsina ico twomenya nuko katari gake umukenyezi canke umwigeme akorojinda yamahura n'ingorane y'ubugumba amatohoza yakozwe n'abaganga banonosoye ukuvura ingwara z'abakenyezi bo mu bihugu vya Hongria na Czechoslovakia yemeza ko 50% vyamavyabashikiye duhakanya mugenzanje Haisa Liliane inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje muri zone Kamenge mu gisagara Chabu Jumbura kubijanye no gukoroza inda mu kinyegero n'ingaruka zako
abakenyezi 450 nibo bagize ingaruka mbi zo gukoroza imbanyi mu kinyegero kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi k'umunani ico gitigiri ni kinini kuko arico mu ntara zine gusa z'igihugu nkuko biri mwitohoza ryakozwe n'urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi bishinze kugwanya sida na malaria SFBLSP Zimwe mu ngaruka zishikira bigeme hamwe n'abakenyezi bakuje mwimbanyi nuko zibutura ingoti twimbuto hamwe no kwandura ingwara zifatira mu bihimba byirondoka nko bivugwa na muganga Gabriel Nahayo ukudasubira gusama imbanyi nako gushobora gushikirwa ikoroje kukaba nkako ayishandi kuri yo haci imyaka 5 atararonka ikibondo bivuye kwiyomvo Vyongeye ibikoresho vyo gukorora imbanyi birasinzikaza amagara y'ubikoresheje ivyo navyo ni nkimbuga itazikora mu nzu imigeto yo kotsa inyama hamwe n'imikasi isanzwe ikora mu mazu yo kubarira impuzu nkuko tubiyagirwa na bamwe mu bamaze kubikoresha umuti w'ikirundi nawo nyene urakoreshwa mu gukorora imbanyi kankindi Chantare aba muri zone Kamenge yemeza ko ari wowe wamufashije kuyikorora abifashijwemo n'ababanyi biwe ukuva maraso menshi ni imwe mu ngaruka z'ivyo bikoresho nkuko kankindi Chantare abandanya tuyagira
naragiye ku muntu arampa umuti je yampaye umuti uvuye gose gusa ndangwa ukirundi ariko naramerewe nabi naravuye cyane ndashaka gupfa namaze kwezi kose ngwaye naragize abanyene
mbuga niwimvye ko uja kwa muganga
naravyumvira ariko nkaca niyumvira ko bohava bamfata ko bitemewe n'amategeko
Ugutinya kwa hukana ni imwe mumvo ituma abakenyezi bakuramwe inda batwaye batifuza. Aisha ndi kuri iyo atwiganira ko yakuye iyo yari yasamye umugabo wiwe ari mu rugendo rw'akazi. Ku ruhande rw'abigeme hari imvo zibiri nyamukuru zituma bazikoroza. Imwe nuko abahungu bazi batwaje babihakana, iyindi ni ugutinya igitsure cy'abavyeyi nkuko bisigurwa na Bernice Ishimwe afise imyaka 15 yiga kuri Ecofo Kamenge. Naho biruko abavyeyi bamwe bamwe barashigikira kirabana babo kuzikoroza insiguro no gutinya kumaramara mu bandi nkuko bamwe mu bavyeyi twaganiriye babitumenyesha ubukene bwo mu miryango nabwo nyene buza bwiyongera kumvo zo gukorora imbanyi mu kinyegero aha ni mu gihe abavyeyi barungika bigeme babo kubaronderera mahera nkuko binegugwa numwe mu bavyeyi Francine Banyiyezako
ari abavyeyi dutuma abana biwacu kubera ubukene bwaragwiriye mu gihugu ariko cyo nahanu abafason n'ukuri nitwikwita gashi duhanura abakoga biwacu tubaho umwanya wo kuyaga nabo kugira ni bagene mu izo nzira zo gushurashura
abakenyezi bamwe bamwe twaganiriye bibaza ko uburyo bwo gukinga imbanyi bufasha kuyikorora akarorero nakayisha ndi kuri yo yiteje urushinge rusanzwe rukinga gusama imbanyi inyuma y'amasaha 8 abona indira avuyeyo kukaba nkako amakuru dukura mu banyagihugu avuga ko batarinda kubapima ko bibungenze iyo bagiye gusaba uburyo bwo gutandukanya imvyaro naho biruko abakozi bo mu mavuriro bavuga ko ubwo buryo batigera babuha ufisi inda umviriza Jane Nahayo akora mu ishirahamwe riharanira ukubaho neza kw'imiryango ABBF
turaganira nabo ukabona imisagezemo nta muntu rero ashobora kuduhenda ngo asinda tayifise kuko tutangura kumubwira twe turi ngaha ku neza yawe nutubeshe iyi mitsi n'amaproteine n'ingaburo igiye kugaburira imbanyi yawe ntigiye kuyikuramo
gushika ubu gukoroza imbanyi ni icagihanwa n'amategeko ivyo bituma abavuzi bamwe bamwe babikora mu mpisho naho biruko akaranga mutima ko kuvura gategekanya ko umuganga ashobora gukuramo imbanyi y'umuvyeyi mu gihe vyibonekeje ko magara y'uwo muvyeyi agera miwe amashirahamwe aranira ineza y'abakenyezi basaba ko gukoroza imbanyi ko kwemegwa n'amategeko yo mu Burundi ivyo vyo kinga gukoroza imbanyi mu kinyegero nk'uko bivugwa na Muhigwa Ciza Josephine arongoye igisata cirondoka rijanye n'amagara meza mwishire hamwe runani rw'abakenyezi b'abarundi kazi bishinze kugwanya sida na malaria ryo mu Kamenge
uko leta yogabana ibihano iha umugore canke umukobwa aba yakoroye nda bakabanza bakagira amatohoza bakamenya igituma uwo mugore canke uwo mukobwa yagize ivyumviro vyo gukororinda bagashiraho n'iryo tegeko ryo kubarekurira kugenda kwa muganga kuko agiye mu kinyegero afuye si umuryango wiwe wonye n'uhomba n'igihugu kirahombera
tumenyeshe ko ibitigiri vy'abapfa bahitanywe no gukoroza imbanyi bitazwi bivuye ko ataho bandikwa
Mu Burundi ibice bya baba 50% by'abigeme bakoroza inda mu kinyegero bari hagati y'imyaka 16 na 20 icigwa cyakozwe n'ishyirahamwe riharanira ukubaho kwiza kw'imiryango ABBF muri uno mwaka cemeza ko akenshi bari mu muco w'abatwara inda batipfuje ugukoroza inda mu kinyegero gufise isiguro zitandukanye mu Burundi izo nazo akaba ari zijanye no gutinya guhagarika ishure kibabaje nuko ushikiwe n'ingaruka adahuta yitura abaganga amazi atararenga inkombe kugivyo ABBF rihanurako n'imiburiburi ibijanye no kuja kwa muganga vyoba ngombwa kugira ngo nibahasiga ubuzima tumenyeshe ko amategeko y'u Burundi adatanga uburenganzira bwo gukoroza inda kiretse igihe bibonetse ko umukenyezi yibungenze ashobora kuhasiga ubuzima ivyo navyo bitegerezwa kwemezwa n'abaganga babiri ba leta kuruhu rudasanzwe bw'uyo mukenyezi nk'uko tubisanga mu gitabo mpanavyaha cyo mu Burundi kubijanye no gukoroza imbanyi n'ingaruka zako duhi jambo Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago yagiriraniye na muganga Gabriel Nahayo umuhinga yanonosoye kuvura ingwara z'abakenyezi akorera kuri Clinique César
muganga Gabriel Nahayo ndabaramukije hari habahora babitura bagize ikibazo cyo gusama kubera bakoroje imbanyi mu kinyegero
baraza mugabo kenshi nibahuta badodurira ko yuko bayikoroje mu kinyegero turaronkerera abantu batari bake baje kubera izo ngorane zuko bitabashobokeye kuronka imbanyi hakirikare nkuko bavyifuza tugaheza tukaca tuja kurondera icabitumye urasanga rero nko mu bice birenga 35 40% benshi cyane usanga byavuye ku ngwara z'igisebuzi zikurikira izo nda zakorotse
muri ico gihe mwe ntimugira ingorane zo kubavura mu gihe babituye amazi yamaze kurenga inkombe
iyo ni ngorane ikomeye urumva bica bisaba gukubakoresha bwa buryo bashira amagi hamwe mu kantu kagacupa hama bagaheza bagaca baronka umwana bashira mu gitereko ca nyina mugabo no buryo mu Burundi ataburiho
ko hariho bamwe nabandi bariko ubunye basaba yuko hoja hitegeko ryo gukoroza imbanyi kwa muganga mwebwe nk'umuganga ivyo mubivuga kwiki
Iyo tegeko ribonetse yorishigikira kuko ni itegeko rituma hari ingorane nyinshi ziva mu nzira inkizo z'abantu bahasika ubuzima kubera bariko barakoresha uburyo budatumbereye bigatuma bagira ingorane zo gusama itegeko rero ribonetse ryofasha
hariho abaganga bemera kwakira amahera bagakurira mu imbanyi abakobwa n'abakenyezi mbega mwe bivyo mu bivuga kwiki mu gihe ubunya tategeko rirabaho ribibemerera
iyo bari kosa ngo no kwa muganga ubu ntituvyemera ama mbere ucabijana muri ya makosa bavuga yuko arayo kunyaga gusa sagori tunga kumva nta burenganzira babifitiye
muganga Gabriel Nahayo ndabashimiye
nanje
Arakoze Haisa Liliane Inamahoro kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimboka Natasha gahanura ugwaruka kwirinda gutwara imbanyi batifuje Omotwaro kuginugu tudubaruka tuone kure tutwarari kubuzima bwacu dutegure kazoza kacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha ibijanye irondoka rijanye n'amagara meza mwibutse abariko baratumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gukoroza inda mu kinyegero n'ingaruka zako gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana ngo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Mbaza ndakwishura
Mbega ko numva ngo umuntu atwaye nda mu kuyikorora ngo yoronwe isabune canka agafyeta homo canka kanwa koka canke ngo imbere yuko ajyabana n'umuhungu ngo gakonwa parastamol byo bari byo yuko iyo nda yo civamwe
Oya sibyo namba ariko iyo sabune canke iyo omo yari gase ishobora kumugirira ingaruka mbi mu magara yiwe no mu mubiri wiwe kuko mu bintu bikozwe izo sabune canke iyo omo ni ibintu bitagenewe ko umuntu abinwa ibiyikoze bifise inkurikizi mbi ku magara y'umuntu wese
mbaza ndakwishura
muganga nagira ndababatse yuko umuntu anyoye umutobe w'imizi y'ipapayi inda irashobora kuvayo
Uwo mwigeme arashobora kubifata azi yuko bishobora guhagarika imbanyi ariko bikaca bimusinzikariza ubuzima nukumenya ko kenshi na kenshi iyo mbanyi itavayo ahubwo umuntu aheza akagira ingorane ivuye kuri ibyo bintu yanyoye ibyo miti y'ikirundi yanyoye ugasanga aragize ingorane mu mutwe canke indani mu mubiri bivuye kuri ibyo bivange by'imiti yanyoye
mbaza ndakwishura
Ganga nakomba ndakubaze yuko iyo umukobwa canke umukenyezi akoroye inda ashobora guca imbyaro nasubire kandi guzosha aronka kandi umwana ivyo birabaho canke nivyo gusabantu bavuga
Ego cane bivuye yuko aho hantu yagiye gukoroza inda canke ivyo bakoresheje canke inkurikizi ziyo nda yakuyemo bituma yuko ntasubire gusama imbanyi mu buzima bwiwe bwose
Gwaruka nimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana aracishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
Muganga nashaka ndababaze iyo umugore canke umukobwa akoze amabanga moza bitina umugabo akoresheje inguvu nyinshi inda irashobora kuvayo
Mu bisanzwe umukenyezi yibungenze ntimamubuza kurangura amabanga mpuza bitina n'umushinga nawe wiwe ariko iyo bikishitse akagira n'ingumvu nyinshi imbanyi ikaba afise ikindi kibazo umubyeyi arashobora gusanga abonye amaraso canke ubwinjiriro bw'igitereko busanzwe ufise ingorane ugasanga vyo nyene biratumye iyo nda ishobora gukoroka rero ni vyiza yuko muri amabanga mpuza bitina umushinga ntaye n'umugore wako arakora cyane cyane ku mukenyezi yibungenze babigira buhoro buhoro bitonze
mbaza ndakwishura
muganga nagomba ndababaze mu gukoroza imbanyi harashobora kwandukira mu ingwara nizahe
ni ingwara zica mu bimba zirondoka zose ari umugera kuko uwo muntu barumenye babikoresha aho tuzasanga bafise bya byuma kugira boze neza uwo baheruka gukoresha ko arashobora kuhandura zangwara za hepatite ashobora kuhandurira izindi ngwara zikomeye zica mu bimba by'irondoka zigatera igitereko ntasubire no gusama inda mu buzima bwiwe bwose eka n'ibindi bintu arashobora kubura amaraso kindi kintu arashobora kugira ububabare hajya mu gitereko ubuzima bwiwe bwose kuko baba bagicukojeje ngo ububabare ntibupfe buheze
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
mugihe umuvyeyi afise imbanyi canke umukobwa afise imbanyi batamwitwararitse cyane akagira ibibazo byinshi akagira ivyumviro byinshi iyo mbanyi iyo yohavikoroka yoshobora gukoroka
Murazi yuko arya mezi atatu ya mbere imbanyi gisamwa na mezi yo kwitondera cyane gose na mezi akomeye kuko ibintu byinshi biko birahinduka mu mubiri hama iyo umuvyeyi arushe canke akagwara ingwara ntiyivuze urashobora gusanga imbanyi yiwe ivuyemo n'ingona n'ingoga bivuye ku bintu byinshi harimo uburuhe eka n'ibindi bimenyetso bigiye hamwe bishobora gutuma iyo mbanyi idashobora kuguma mu gitereko rero ugasanga iravuyemo hakirikane itarashika kure
Mbaza ndakwishura
Ziya ndaziva muhatabyifuza biba byagenze gute? Mbe naho nyene tushatuvyita ko yakoroje inda.
Hari inda uzubonye zo nyene zikuyeyo kuko bivuye kuri vyinshi bivuye ari ku mukenyezi yari yibungenze atarameze neza canke iyo mbanyi yayigwaranye ariza nka za malaria canke izindi ngwara zica mu bimba zirondoka zishobora gutuma iyo mbanyi yonye ndashobora kugumaye canke ugasanga iryo gi ryari gutanga ikibondo ritameze neza umubiri wo nyene ukawukuramo.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka. Nubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo ka Natasha ahanuru gwaruka kwitaho kazoza kamagara yago mu kwirinda gutwara inda batifuje. Jambo abanywanyi bacu Francine aba mu Kayanza yatwandikiye atubwira ko amazi imyaka 8 yubatse ariko atararonka umwana akabaza ico vyo babivako. Muganga Anita Munyana duhera inyishu Francine.
Francine uradi yuko kugira umuntu asame bisaba abantu babiri umugabo n'umugore. Iyo umaze imyaka 8 uri mu rugo utaribungenga bisabwa yuko kwirukira kwa muganga na cyane cyane babaganga bitaho abakenyezi bibungenze. Ntugende wenyine Francine, genda ujanye n'umugabo babasuzume babatume ibipimo baheze bamenye umwe muri mwebwe uwo ashobora kuba afise ikibazo.
Turashimiye Eric n'abandi banywanyi bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba bikubwiye iki?
Iyo umuntu yagize ingorane akaburi kimuhanura usanga iyo yari kuronka umuhanura atangi kugira izo ngorane.
Bikubwiye iki?
Iyo umuntu wamuhanuye kera akanka arashobora gushika mu ngorane akaburi kimuhanura.
Bikubwiye iki?
Umuntu iyo bamuhanuye keshi ntiyumve mu nyuma akatagira ingorane ntashobora kuronka uje mufashe kubera bamuhanuye keshi reka kumva.
Arabitoye.
Dashimiye mwebwe mwese ariko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka zo gukoroza imbanyi mu kinyegero. Shimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi@gmail.com canke mutwakure kuri 6386391 canke kandi kuri 75794771 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
ndebe mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yuko naniragu uramuhenda henda ukamuhutunu ha ukamuyagira neza utuntu twutugugu eh aha kandi na wewe nta byawe
Buje mesivyigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no hava sanga atari huri
no baruzi ko bose bameze neza nka jewe no shaba nyagumako ariyo nda yakuwa ngivyimeza kuza naho zovugana kuri phone si sawa
bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika
Joy Jambo ya Set for Common Ground irasuye kubaha ikaze
Waka waka baby, oh, yeah. Uru uru baby, oh, yeah. Kona kona baby, oh, yeah. And I go tell my mama, oh, yeah. And I go tell my papa, oh, yeah. And I go tell and say, oh, yeah. You be waka waka baby, oh, yeah. You be chuku chuku baby, oh, yeah. Baby sawa. I wish I boom boom. Waka waka baby, oh, yeah.